kumana.
Mbanje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndabani ikaze mu makuru tubashikiriza kuri no mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Bukoro na Cishwa muri komine Bugendana intara ya Gitega baragiramiwe na kuzi nyakabingo kababomorera amatongo yabo bagasaba abakije intwaro gusanura ako kuzi. Abadandaza mu isoko nkuru ya Matana iri mu ntara ya Bururi bavuga ko bakora bahomba kuva isoko yabo ya kera ihiye bagasaba ko iyo soko yosanurwa ngo kuko ibidandazwa byabo bibangamirwa n'izuba canke amazi. Nayo muri politike abanywanyi batatu b'umugambwe senere bo ku mutumba muzima komine n'intara ya Bururi bari mu gashuki igipolisi I Bururi kuva kuri uno wa gatanu urongoye uwo mugambwe muri komine Bururi akavuga ko bazira ivyiyumviro vyabo vya politike mu gihe mu gipolisi bo bavuga ko bashatse gukubagura umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Amakuru sayo gusa turabafitiye n'ayandi mu buhinga bw'ivyuma iri akadogo niwe ari karatuma no majwi y'abashikira ngai wanyu watatu nenge sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa ndabani kaze mwidonido ryano makuru duhera mu gisata cha politike. Utunenge ni twabuze mu kuyamamaza kubanya politike bamwe bamwe. No mwihwezo umwe mu bitoza mu kibanza cyo mukuru w'igihugu mu kibanza cy'uwigenga Francis Rohero ariko akamenyesha ko nubwo biruko imyamamazo iri kigenda neza muri rusangi. Francis Rohero agahanura abo bose bariko yamamaza gushira imbere ikiyago cha politike. Tumukurikire ari kuri mikoro ya mugenzi wacu Yvette Nijimbere.
Muri rusangi novuga ko yagenze neza aho twagiye henshi twarashoboye kuhashika atantambamye ariko turasanga ko hariho hamwe hamwe abantu umengo barafise ubwoba boba bategwa igitsure n'abantu bababuza kuza kumviriza abandi ivyo navyo biraboneka mugabo nibisanzwe sinovuga ko ari ntambamye nyamu nibaza rero ko mugabo hari ikintu ushobora kuvuga kitari ciza hariho henshi ugenda ugasanga abantu bariko baratukana ni henshi twaciye ugasanga twahari kuriwe kuhaja ukaboniye imiduga y'iyindi migambwe ije kuvugirizaho muziki kugira ngo ibuze abandi kugira ico bavuze. Narabibonye mu Kayogoro, narabibonye imuyinga, narabibonye nahandi hamwe hamwe usanga ugiye ugabona abantu bariko baraza gutoba no mu ruyigi byari cyo kimwe sinovuga ngo icokogwa kuko ivyo turiko turabona n'umwimbo w'ivyakozwe vyinshi cyane bidashobora guhindurwa mu minota ibiri. Akenshi abantu bagira ububi gito usanga babayimwo cyane gose mu migambwe barimwo aho usanga gukorera umugambwe biruta cyane kwiyumvira neza y'igihugu neza ya bose. Umwe wese yumva yuko umugambwe arimwo atawukoreye gushika naho yobabaza uwundi yumva umengo ntivyomuha ingufu zo kuguma aho yarari. Rero usanga bigoye kuvuga ngo nico wohanura ahubwo nibaza ko kubwanje ngerageza kwibaza nti abakiri batombega barashobora gutahura kugira ngo mu myaka izoza ntibimere nk'uko kugira ngo haduzwe ikiyago cha politike abantu bavumve ko tuyaga politike gusumba kumva yuko abantu bavuga ube gito bw'abandi bavuga ibi baba baje gusa mugabo bavuge kazoza k'igihugu gusumba ingorane bafitaniye.
Tukivuga amakuru wa jaina politike abanywanyi batatu b'umugambwe senere bo ku mutumba muzima komine n'intara ya Bururi bari mu gashoki igipolisi I Bururi kuva kuri uno wa gatanu urongoye umugambwe senere muri komine Bururi akavuga ko bazira ivyumviro vyabo vya politike ariko mu gipolisi Bururi bashikiriza ko abo bagabo batatu bazira gukubita no gukubagura mu nywanyi wa CNDD-FDD yari mu myamamazo kuri uwo mutumba hamwe no gukoresha urupapuro spaceman bakaseko umukandida wa CNDD-FDD ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Mu gisata cy'ibidukikije naho akuzi nyakabingo gaca ku mitumba ya Bukoro na Cishwa muri komine Bugendana intara ya Gitega karagiramiwe n'abanyagihugu bo kuri uyu mutumba mu kugabanya uburinganire bw'amatongo yabo mu mwonga bagasaba ko hogira igikorwa kugira ako kuzi gasanugwe ngo kuko uburinganire bubandanya bugabanuka. Urongoye igisata cyo gukinga ibidukikije mu ntara ya Gitega akavuga ko hakwiye gutegwa imigano ku nkombe za ako kuzi no kuzindi nzuzi zose zica mu ntara ya Gitega. Hari Gitega Gerard Nibigira.
Ako kuzi nyakabingo gahindura amazina bivanye n'umutumba kageze ko kitwa nyakabingo kari ku mutumba Cishwa kakitwa Kagogo kari ku mutumba Bukoro kakitwa kandi Gisumo kari ku mutumba Bitare imbere yuko kisuka mu ruzi ruvyironza aho kageramiye amatongo yo mu mwunga y'abanyagihugu ni ku mutumba Cishwa n'igice cha Bukoro. Umwe mu banyagihugu arasigura ivya kokonga
tuvuge inyuma y'intambara yo 93 umuntu ngaho yarajabuka n'amaguru
karakogo gatonyi ubuciye ngaha yarasimba ajabuka harya namaguru nkuri hakujya gasimba nuri hakuno agasimba mbuga kugera ubu ntibikuni ubwaguke ziramaze gutwara nk'imetero 10 urabona hakujya no hakuno kiratwara iyo gishatse niyo kijana nihindagurika gibihe urabona riguma rihinduka kumwanya kumwanya je nibaza ko hoba imikobeko kubera imikobeko bakicisha kuri za fida za prodefi nta mazi yacangaha yahaca yari makenyi gose
nawe hatunga imana Jean Marie arongoye igisata cyo gukingira ibidukikije OBPP mu ntara ya Gitega avuga ko icokogwa ari gutera imigano ku nkombe zako kuzi no ku nkombe zizindi nzuzi zose
uko twabonye hindagurika ry'ibihe byabaye usanga zijya nzuzi abeshi baba barazirimye ko hanyuma zikazigandira bomagurika zigatuma mbere n'uburinganire bw'isindimwa bugabanuka bisaba yuko ubu twohindura umukenyuro mu byerekeye ibidukikije aho twatugwiza matuta ibiti cyane cyane tukagwiza matuta nayo y'imigano kuko iyo migano nizo dufasha ubwa mbere kubungabunga izo nzuzi hanyuma no kubungabunga ayo masindimwa kuko mwarabonye aho tumaze gutera imigano ku nzuzi zimwe zimwe naho haza hindagurika ry'ibihe inzuzi kuzura isindimwe iguma hahandi nyene kubera ubukomezi bwa ya migano kandi bituma ahatewe imigano atamuntu agenda kuvogera ku nkombe z'uruzi
hatunga imana Jean Marie aravuga kandi ko hakwiye no gucibwa imikobeko ku mitumba yose ihanamiye inzuzi hakanategwa n'ibiti aho hose bitari igitega Jean Ibigira ku radio Isanganiro
Gerard Nibigira igitega tugukengurukire inyuma akaruko gato ano makuru tuyabandaniriza mu gisata cy'amagara y'abantu
Isanganiro
Isazi tandatu zirenga ko iminota 34 nga muri studio za radio Isanganiro nkabusa ko mushobora no gusanga izindi nkuru zitandukanye mugendeye urubuga rwacu rwa Facebook n'urubuga rwacu rwa Twitter hari byo radio Isanganiro abanyagihugu na cyane cyane abo mu gisagara cha Bujumbura basabwa kubandanya mu gikorwa gukaraba n'amazi meza n'isabuni iyo ari mu bibanza rusangi byibuswa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu gihe kuri wa gatanu hasozegwa inama y'umwihehwezo yabakorera mu gisata cy'amagara y'abantu tadindi kumana akavuga ko biboneka ko abanyagihugu mu gisagara cha Bujumbura batacitaho uwo mugigwa wo gukaraba tumukurikire ano majwi twakesha Ezekiel ndi kumwe nayo
Ingingo zafashe zo gukinga cyakiza cha coronavirus ingingo ya mbere ni ukaraba namazi meza n'isabune mutire muri ko murabona yuko abantu bari ko baradehukirwa twotera kama barundi yuko gukaraba namazi meza y'isabune tutobikora gusa kubera yuko tuteza kwikingira ikiza cha coronavirus gukaraba namazi meza n'isabune bikinga hafi 80% birenga mbere ingwara zifatira kwisukurike ivyo rero ndatera kama bene gihugu yuko bo bikurikiza turabona ko nivyo mu gisagara cha Bujumbura basanzwe ko radehukirwa ariko shima yuko ruguru twasanze ahubwo bavyumva cyane rero amusara cha Bujumbura n'undi bisagara turatera kama bene gihugu urya mugenzo mwiza wo gukaraba namazi meza n'isabune bawubandanye naho atakona virusi zo bikihari kuko birafasha cyane ku mashuri birafasha cyane gukinga inzoka zo munda burya zijya ngo haratwese tubona zifatira mu bihimba byihemero tiza gripe kenshi zaturuka hanini ko abantu bagenda baramukanya ugasanga umuntu ntiyakarabye kaca usanga ari karikora ahantu bituma yandura haba ku mazuru mu maso cyane ku turasaba yuko ziyangingo ngo zikurikiza mbere zikazobandanya naho ibijya kuna virusi bitazobikorwa vuba ikindi nacyo dusaba muri kumaje tibajye abantu bari mu myamamazo bagenda ari benshi mu bisanzwe ni n'ugukinga washaka impanuka boshiramo abantu bakwiye kugira ngo ama accident agabanu hanyuma ivyerekeye navyo kwikingira kiza cha coronavirus twarabasavye yuko bakaraba mbere yuko baje mu makoraniro yabo kandi hece turabona yuko bakurikiza
Tade ni kumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu tukugivuga amakuru ajanye n'ico kiza cha corona abantu barenga 2,276 ni bamaze guhitanwa n'ico kiza cha coronavirus kwisi yose nkuko tubisoma ku rubuga rw'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS igihugu cha leta zunze ubumwe za Amerika n'ico kimaze kubura abantu benshi bahitanywe n'ico kiza bangana n'ibihumbi 775,446 kigakurikirwa n'igihugu c'Ubwongereza kimaze kubura abantu 331,507 87 bamaze guhitanwa n'ico kiza cha COVID-19 ikindi gihugu kibangamiwe nako n'Ubutaliyano bamaze kubura abantu 330,395 amakuru atangwa n'ikigo cha Afrika kijeje gukinga indwara avuga ko muri Afrika abantu 2,172 ko aribo bamaze guhitanwa na coronavirus ibihugu bigeramiwe akaba ari Afrika y'Epfo Misiri aho abantu bashika ku 9,420 bamaze guhitanwa n'uwo mugera wa COVID-19 Ano makuru tuyarangirize mu gisata cy'ubutunzi abadandaza bo mu isoko nkuru ya Matana iri muri komine Matana intara ya Bururi barasaba ko isoko yabo ya kera yosanurwa bakavuga ko umwaka uheze iyo soko hiye ariko ngo bagumye biteze ko isanurwa amaso arahera mu nzira abadandaza hamwe n'abakorera muri iyo soko bakavuga ko bakora bahomba ngo kuko ibidandazwa byabo iyo bitononwe n'imvura byonogwa na n'izuba Jean Claude Munezero komiseri w'iyo soko akizeza abadandaza ko vuba igiye gusanurwa mu nzi wacu Ezekiel ndi kumwe nayo yarakubitiye ari Matana yaduteguriye inkuru ikurikira
Hena himvurigwa ukanura wiruka bikagwa mu mazi
Aba badandaza bo mu isoko nkuru ya Matana bavuga ko basigaye bakorera mu ruhombo inyuma ya isoko ihiriye ko ngo badandaza batorohewe
Tubayeho nabi gose kuko urumva ubu turanyagirwa tukaza turanikira twanura urumva ni ngorane kare isoko itarasha twahora twanikira tukabisigaye tukuga tukitahira ariko ubu nturanyagirwa bukatunukira ko ntoraba
ntuburabona tudandariza mu go bimwe biri kumameza ibindi biri nyene kurutse dutanda mubona hana himvurigwa ukanura wiruka bikagwa mu mazi ibitaguye mu mazi navyo ugasanga biriko birapfa byicwa n'izuba canke imvura kacuhura umudandaza ariko akora korera mu buhome
abo badandaza bavuga ko naho haba manama abahuza n'ababarongoye batamenyesha umunsi nyezina ibikogwa iryo soko rizosanurirwa ko bagasaba ko ryose ubigwamwo
kwebwe turacharindiriye kwararindiriye urabona iminsi haheze ni myinshi none rero saba kuvanwa muri zingorane kubera urabona imvura urabona izuba ibintu naho kirangura gikoma gipfa none ico dusaba tumeze nk'impfuvye zabuze umuvyeyi none umuvyeyi rero ya leta niyo dukeneye uko yo dufata mu mugongo kugira ngo ituvaneho muri zino ngorane idusanurira isoko hanyuma turonke umwidegembyo kubera namwe idegembyo dufise ubu tuwicwa ni imvura n'izuba
komisere w'isoko ya Matana Jean Claude Munezero arahumuriza abo badandaza akavuga ko ibisabwa byatanzwe kubajejwa amasoko kandi ko buri mwa ibikogwa bishobora gutangura akanavuga kandi ko abadandaza ataco basabwa kugira ngo isanugwe kuko ngo iyo soko yari isanzwe ifise ubwishingizi bita assurance mu rurimi rw'igifaransa
cerekeye isanugwa ryayo nako bigeze ku ntambwe aho mubona bisambuwe no kuvuga bagomba yuko dusubiramwo isoko kama mu minsi yubakwe ivyigwa mwe bita marché de titre menga bigeze ku ntambwe ubigisigaye nuko bitkogwa byimirije gutangura nibaza ko mwiyi minsi yavuba ikogwa nibaza ko bigiye gutangura
mugereranije mu minsi yavuba ni nko mu meza ngahe ubwo kwitega ko ibikogwa bizotanguranye izina ryari
sinovuga ngo mu meza ngahe cyanke mu minsi iyi cyanke itarikizi kuko ama marché arafise ama procédure muri marché public niyo barekura bagatanga uburenganzira ikogwa bizoca bitangura yezina
iyo soko ya Matana ikaba yahiye igenekerezo ya 2008 nzero umwaka wa 2019
Ezekiel ndi kumwe nayo tugukengurukire akaba niyo ngaduce turangiriza makuru twetwa wateguriye kuno mutaga ariko kuba dukurikiranye mu nzira imbere yuko dusezerana ndabibutse zimwe mu ngingo nkuru zaizi yagize Abanyagihugu bo ku mitumba ya Bukoro na Cishwa muri komine Bugendana intara ya Gitega baragiramiwe nakuzi Nyakibingo ngo kababomorera amatongo yabo bagasaba abajeje intwaro gutorera umuti ico kibazo n'abadandaza bo ku isoko ya Matana iri mu ntara ya Bururi bavuga ko bakora bahomba kuva isoko yabo ya kera hiye bagasaba ko iyo soko yosanurwa ngo kuko ibidandazwa byabo byonogwa n'imvura canke izuba Abanywanyi batatu b'umugambwe Senere bo ku mutumba muzima komine n'intara ya Bururi bari mu gacu k'igipolisi Bururi kuva kuri uno wa gatanu urongoye uwo mugambwe Senere muri komine Bururi akavuga ko bazira ivyumviro vyabo vya politike mu gihe mu gipolisi bavuga ko abagabo batatu bagirizwa kuba barashatse gukubagura umunywanyi w'umugambwe Sendede FDD yari kari yamamaza kuri uwo mutumba nino ngaha amakuru twaba teguriye kuno mutaga cyarangirira ndabakengurukire mwege mwese mwari mwateza abiri uwundi ntoreka gushimira ni Elia Kadogo yari karatuma anomaju yabashikira ngayo wanyu watatu nenge ndabasezere ndabifuriza ibihe byiza ariko nkabigusaba ko mukanyi sase bagenzi bacu Francine niyo kubgayo na Yvette Nijimbere bacabandanya bashikiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru murakoze
Jean-Marie Vianney ngenda kumana
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha nikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Umugwi w'igihugu wigenga ujerwa amatora ari wose ni uhamagarirwa gukora kazujejwe tukaba tubisanga mu ijambo ry'intangamarara ry'ikinyamakuru iwacu.
Ico kinyamakuru kibona ko icuka ca politike gitera kiba kibi harimo ugutera na majambo ndetse no gukoresha inguvu inyuma y'indwi zibiri hatangujwe ku mugaragaro igikorwa cyo kwiyamamariza amatora yo kuwa 20 ku kwezi. Kubw'ico kinyamakuru ivyo bibonekera ku bikorwa by'iterabwoba bica mu majambo ababaje mbere arimwe bitutsi avugirwa ku mbuga z'imyamamazo n'abanyepolitike hamwe n'abanywanyi b'imigambwe kubo badasanga ivyiyumviro vya politike aho usanga abanyamigambwe batana mu mitwe na cane cane abari muri CNDD-FDD na CNL.
Iwacu yerekana kandi kwiyo mishamirano imaze guhitana ubuzima bw'abantu abandi barakomereka hakaba mbere n'abanyurujwe. Ubu rero ngo hajemwe ivyo kwikekana hagati y'abanyepolitike hirya no hino havugwa imyidogo ifatiye ku kwikanga ubusuma bw'amatora kandi ibihe by'amatora byari bikwiye kuba ibyituze n'umunezero w'abanyagihugu. Umwanditsi wa Iwacu akavuga ko ivyo bihe bishobora nyabuna kuvyara urwanko kubera makenga ategwa n'ubwoba bushingiye ku ndyane zishobora kwaduka.
Ico kinyamakuru kirabona ko ibintu bigumye uko umugwiseni utegereza gukora akazi kawo na cane cane kwibwirizwa nshingiro ry'Uburundi rihubwo burenganzira mu ngingo yayo ya 90 wo mugwi gutegerezwa kuhamerera amagabo ugatorera umuti ivyo bibazo kugira amatora azogende neza.
Naho zirengero ryabo haraheze indwi byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru Net Press ivuga amakuru ihabwa n'abanyacankuzo aha abantu batatu bivugwa ko ari abanywanyi ba CNL batwawe ahantu gushika ubu hataramenyekana. Imiryango yabo nta cizere cyo kubabona ari bazima igifise na cane cane ko gushika ubu atarengero ryabo bazi.
Net Press yandika ko umwe muri bo ashobora kuba yafashwe ariko yerekana amasanamu y'umugambwe wiwe uri gukora imyamamazo, wundi nawe ngo ashobora kuba atarafitaniye imigenderanire myiza na Buramatari n'umushinga mateka yatowe muri iyo ntara bose bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Igipolisi kiremeza izo nkuru z'abo bantu banyurujwe kikavuga ko bari kumwe n'ubutungane bariko barakora amatohoza kugira ababoneke banamenye ababanyuruje. Ico kinyamakuru makuru kivuga kandi ko babiri muri abo bamenyekanye wundi nawe agira gatatu n'ubu akaba ataramenyekana.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Abayangayanga b'inyabiraba nabo baganiriye n'itororokanirizo ry'amakuru wa BP bavuga ko umugambi wo kubaka icuniro ry'akarorero uri kurateba gushirwa mu ngiro mu gihe amatagisi adasiba gutangwa buri munsi mu masoko. Mugenzi wacu avuga ko yabwiwe na musitanteri wa komine Nyabiraba ko iryo cuniro rigiye kubakwa vuba ndetse kuyataba ikigihe cy'imyamamazo y'amatora caciyemwo ibikogwa vyaba vyamaze gutangura.
Inyigisho mu mashure nshingiro vuba ngo haratangura igisata kijejwe kwegeranya ibiharuro mu mashure nshingiro bikandikwa n'ikinyamakuru cy'abigisha La Voix de l'Enseignant. Ubushikiranganje bw'indero butegekanya gushiraho ico gisata gishobora kuzotangura mu ntango z'umwaka w'ishure wa 2020 ushira wa 2021.
Ico gisata gishasha mu mashure nshingiro kizoshigwaho mu ntumbero yo gutegura abanyeshure bazokurikira n'inyigisho z'igisata ca kaminuza y'Uburundi c'ibiharuro kiri ku Nyamugerera muri komine Musigati intara ya Bubanza. Abahanuzi b'abahinga mu vy'indero mu biro bijejwe inyigisho no gutegura ivyigwa mu mashure shingiro bakaba bariko barategura ivyigwa bizotangwa muri ico gisata. Abo bahinga bavuga ko bafise impungenge ku bukene bw'abigisha bo muri ico gisata kigiye gutangura. Yindi ntambamyi ngo nibikoresho mfasha vyigwa bitaraboneka kandi hasigaye amezi ane gusa ngo umwaka w'ivyigwa utangure.
Ikigo Stebo kijejwe kwegeranya ibiharuro ngo gitegerezwa kuba gifise abahinga bakwiye kandi babinonosoye akaba ngo ari nacyo cyatumye hiyumvirwa kugurura ico gisata gitororokanya ibiharuro mu mashure nshingiro.
Hano rero ni naho harangiriye ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku ndwi dusozereye mwayashikirijwe na
Francine Ndeo kubwayo
avadikanije na Leonce Bitariho. Ibihe byiza hose muherereye naho ubutaha.
Amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru.